Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi nikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugi gushikirizwa na Jude Diane ni nahazwe mu kanya tuyahera ko yagezeho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteze amatwi turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi w'Imana ko ababajwe cyane n'abantu babiri bishwe n'inteko za ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inteko za MONUSCO ziregwa kuba ejo ku munsi w'Imana zaracucagiye amasasu mu banyagihugu mu buseruko bwa Kongo. Hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Uganda hambavu yabo bishwe abandi batari bake barakomeretse. Izo nteko za MONUSCO zaremeye ko bamwe muri bo barashe abantu atamvu na zimwe zisobanutse. MONUSCO yongeye ko abakekwa gukora ubwo bwicanyi bahagaritswe. Onivuga ko yashimishijwe n'ingingo yafashwe n'intumwa yayo muri Kongo yo guhagarika abakozi bayo bagirizwa ubwo bwicanyi hamwe n'ingingo yo gutanguza bidatevye amatohoza. Abo bene gihugu babiri ba Kongo barasiwe mu gisagara cha Kasindi kiri mu buseruko bw'ico gihugu mu ntara ya Beni ku rubibe na Uganda. Muvugizi wa leta muri Kongo Patrick Muyaya yavuze ko igihugu ciwe giteye ivyatsi kandi kibabajwe nabo bene gihugu bacho babiri bishwe n'abandi 15 bakomeretse. Leta ya Kongo yavuze ko yatanguje amatohoza ifatanije na MONUSCO kugira imenye neza ababigizemo uruhara icyatumye babikora kandi abagirwa bakazohanywa iby'akarorero. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabab muri Somalia nawo warishe abagabo indwi mu ntara ya Bay mu bumanuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Batandatu muri bo bahowe kuba basumira urusaku leta z'umwe za Amerika hamwe na leta ya Somalia. Abo bantu biciwe mu maso y'abanyagihugu mu micungararo y'agasagara ka Bula Fula muri iyo ntara ya Bay ku munsi wa gatandatu. Al-Shabab yagirije batatu muri abo bagabo kuba ari bo batanze amakuru yatumye indongozi zayo arizo Yusuf Jis hamwe na Abdul Kadir Commandos zicwa n'ibitero by'indege za Amerika mu 2020. Umucamanza wa Al-Shabab yabwiye abanyagihugu bari aho ko batandatu muri abo bagabo biyemereye ibyaha bagirizwa ariko nta kindi yarengeje ko. Sentare za Al-Shabab zisanzwe zitemerera abashingwa manza kuburanira abaregwa ibyaha.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ku mugabane wa Afrika kandi abantu bashika 16 barishwe mu bitero bibiri byabaye ku munsi wa gatatu hamwe n'uwa kane w'indwi irangiye mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mali. Amakuru ava mu begereye ubutegetsi mu gacugo bwicanyi bwabereyemo avuga ko abakekwa gukora ubwo bwicanyi ari ntagondwa zigendera ku byiyumviro bya Kiisilamu. Avuga kandi ko bateye aborozi hamwe n'amasho yabo y'ibitungwa bakunze aborozi bakabakunze gukora ingendo ndende barondira ubwatsi bw'ibitungwa byabo. Abanyagihugu bo mu ntara ya Menaka iri hafi y'urubibe na Nigeri aha abanyagihugu biciwe bavuze ko abo bicanyi baje bari ku mapikipiki barasa atanumwe bavangura batako biba n'ibitungwa vyose abo banyagihugu bari bafise. Igitero cya mbere cyari gitumbereye ahari hacumbitse aborozi ku birometero 50 uva ku mugwa mukuru w'iyo ntara usanzwe witwa kandi Menaka. Abandi 13 barahiciwe. Aya makuru avuga kandi ko mu kindi gitero abitwaje ibigwanisho bateye handi hari hacumbitse aborozi Inekar Tadrienta bica abantu batatu. Muri iki gihe leta ya Mali ihanganye n'abashaka kwiyonkora ko hamwe n'intagondwa z'abajihadiste mu buraruko bw'ico gihugu.
Washington ijwi rya Amerika.
Nayo hano muri leta zumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yarapimwe basanga aragenda numugera wa COVID, ariko muganga amukurikirana navuga ko Perezida bandanya yiyumva neza. Perezida Biden yongeye gutogwa kwa gwayi uwo mugera ku munsi wa gatandatu, mu gihe ibiro vyiwe vyari vyatangaje ko yakize inyuma yo kwandura uwo mugera nyene mu ndwi iheze. Muganga amukurikirana yavuze ko abandanya kuguma mu kibanza ca wenyine kugira ntiyanduze abandi bakozi bakora muri White House inyuma yaho yongeye kwandura uwo mugera. Ku mugabane wa Buraya naho mu Butaliyano, abanyagihugu bakomoka muri Nigeria barazindukiye mu myerekano yo kwerekana agashavu n'akababaro inyuma y'icwa rya mugenzi wabo yiciwe ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Civitano kiri hagati muri icyo gihugu nyene cy'Ubutaliyano. Igipolisi cyo muri icyo gihugu cyemeza ko cyataye muri yompi uwagirizwa ubwo bwicanyi. Matteo Renzi yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano yarateye ibyatsi ubwo bwicanyi, abwita ubwicanyi bushingiye ku ivangura ry'urukoba. Umukuru w'igisagara cya Civitanova nawe yarahujeje ababuze atera ivyatsi uwakoze iryo bara, yongera atako aranebagura nawe nyene abari aho igihe uwo muntu yicwa ariko ntiba tabare.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri amakuru yose waduteguri ukabuheje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika kwa shaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mandanya kuviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Igisata ca ONU cagiye kugarukana amahoro muri Congo kiremanga ko abasirikare bacu bishe barashe inzira karengane ijo kwa Mungu. Monisco ikizeza guhana vy'akarorero abakozi bayo bishe bakongera bagakomeretsa abanyagihugu. Turabigaruka ko handi hato mu Rwanda abanyagihugu babaye bweyeye mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'ico gihugu basaba kuronswa imodoka rusangi ibunguruza imwe rudende bari bararonkejwe mu 2019 nta ngendo igikorayo.
Twebwe tugira ikibazo cyo kuvanogeye tugera Kamembe amatike abagoye moto baduca 2007 2010 kugera Pindura ugasanga nago wabona ukuntu ukora business yawe.
Uyu numwe mu banyagihugu wo mu bweyeye umurenge ubarizwa mu banyagihugu bagera ku 20,000 mu Rwanda. Idonido nyino nkuru ni mukanyi sasi. Reka ariko duhere muri Congo, aho igisata ca ONU cagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu. Monisco mu mfunyafunyo gitangaza ko hari abahitanywe n'amasasu yarashwe ejo kwa Mungu n'abasirikare bayo. Mu itangazo Monisco yasohoye ku mugoroba w'ejo kwa Mungu yemanze ico yise ikosa riremereye ryakozwe n'inteko zayo mu buseruko bwa Congo ahitwa Kasindi ni ahahana urubibe na Uganda. Monisco yivuga ko abasirikare bayo mu gisata cyo gutabara mu gatondo k'ejo kwa Mungu bari kubava mu buruhuko bamijaguye amasasu ku mvuzi datahuritse. Monisco muri iryo tangazo ibandanya ivuga ko ayo masasu yahitanye abitatangaje igitigiri komeretsa n'abandi kandi cyane. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP rivuga ko abo ryamenye bahitanywe n'ayo masasu ari babiri, umupfaso ni Bintu Keita aserukira umunyamabanga mukuru wa ONU muri Congo akaba ari nawe atwara Monusco. Yatangaje ko yababajwe n'ivyabaye avuga ko ari kosa rikomeye ritokwihanganirwa. Madame Keita yahojeje imiryango yabuze yipfuriza gukira byihuta abakomeretse. Yemeje ko abakoze ico yise gusamara kutagira izina kandi guteye isoni Monusco ija yabamenye kandi batawe muri yompi. Monisco ibandanya ivuga muri iryo tangazo ko yatanguye kuvugana n'ibihugu abasirikare barasha amasasu bakomokamwo kugira ngo imanza zabo zitangure byihuta. Monisco ikizeza ko imiryango y'ababuze n'ababonye uko vyagenze bazogira uruhara mu manza z'abasirikare bakoze ibara mu ntumbero yo kubahana vy'akarorero. Aha tuributsa ko abanyagihugu ba Kongo bamaze imisi bakora imyerekano yamiriza Monisco basaba ko ibavira ku butaka bwabo, bayagiriza ko atacu yabafashije mu gukingira umutekano no gutuza imirwi itwaje ibirwanisho irimo M23. Monisco ikaba imaze imyaka irenga 20 muri Congo. Tukivuga ku vya Congo, haheze ukwezi kurenga gato abarwanyi ba M23 bigaruriye gisagara ca Bunagana kiri muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Inyuma yo kwigarura ico gisagara gihanurube na Uganda, abarwanyi ba M23 bahamagariye abahungiye muri Uganda gusubira mu ngo zabo. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya uko ubuzima bwifashe muri ako gace kari mu mino ya M23, gutyo rirungika yo mugenzi wacu Ignatius Bahizi. Reka tubwire uko yabisanze.
Urwo n'uruja n'uruza rw'impunzi z'abanyekongo aha ku mupaka wa Bunagana. Uko niko byirirwa abanyekongo bamwe binjira abandi basohoka mu gihugu bikoreye ibyo kurya. Mbere aha wasangaga haparitse amakamyo menshi atwaye imizigo ategereje kwinjira muri Kongo n'uruja n'uruza rw'abantu nk'uko bisanzwe ku mipaka. Ariko ubu ni ahantu hatuje. Ibiro bya Leta ku ruhande rwa Uganda birafunze, nta bagenzi cyangwa imizigo irenga ku mpande zombi. Nyamara ikigaragara neza n'abanyekongo barara ku ruhande rwa Uganda bakaja muri Kongo buri gitondo gukusanya ibiryo bakagaruka muri Uganda nimugoroba. Ariko hari abandi bake bumvise ibyo Mventura yabasabye nuko basubira mu byabo. Naganire na bamwe muri bo kukuntu bafatwa n'inyeshamba za Mventura igihe cyose bari ku butaka bwa Kongo.
Ngendaga mu gitondo
ukirirwayo urahiga sinigeraga ukicika barabica
no gushaka ibiryo by'abantu.
Ariyo wasize uhinze? So no kuja mu mirima aho mwase muhinze mu gasabo?
Tuza na utu byo to kujya.
Hanyuma nta musanga byo mwahinze bikiri mu mirima cyangwa iyo mugeze yo ko ngaho kina ahantu hatwarwa n'abasirikare ba Mventura aba bafata bate babitwaraho bate?
Ah kibazo cyapa.
Ntabwo ntandu wahotera.
Oya.
Iyo twambutse hari ahijya nta kibazo kibaga cyari uragenda gukora ibyo urakora. Basuka munuka garuka bakagusurisha ugasura kufite kwa rutugori ari ikintu ukamunuka kagiye ukatujana
aho hotel rwari baho kubaturage
ntaryo gene nabona nje kubaturage.
Hanyuma none ko abantu babwiye abantu ngo nibatahe basubire mu mago yabo umwe kubera iki mutarafata uwo mwanzuro gutaha?
Igituma gatudataha ngo dutahe tuje mu rugo dutaje nk'imirundi nk'ibiri cyangwa itatu turugutaha tugataha twamara gutaha amasasu gatuvugiraho kamara gutuvugiraho tukongera tugambira ibito tukiruka
cyuri tatu zose mugenda mugaruka.
None ubu bari gutumbirana nibyo bitumaga tugira ubwo bwo gutaha kugira ngo gatongera kutuvugiraho akagira n'umuntu wahutara muri iyo ntambara. Ubu ngo baba leta bari ngaho bitaga bari kukiraro abandi bari mu kabindi burukumva ngo amasasu go gabagara ugiye kubisa ibisasu twamenye ngo biragwa he.
Bamwe muri izi mpunzi bimukiye mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande kandi bakomeza gukurikirana uko bimeze mu gihugu cyabo, baza kugenzura imitungo yabo hanyuma bagasubira i Nyakabande.
Ubusi rwa none tugize amahoro, ico dukeneye ni uwadutegeka twe tukagira iki amahoro.
Ariko ntabwo wumva hari amahoro mu gihe abasirikare ba Mventura bo babarinda
igihe hakiri ibisasu abiki rusasu rw'ibija n'uruza abantu bagifite ubwoba burya nta mahoro abahari. Kandi kindi tugomba kuba twanahunguka ariko dufite ikibazo ubu tugezeyo kari nta rwariro rihari uwarwara yavurirwa he? Abantu abasaho barahunze nta bavuzi bahari nta poste de sante ihari ni ukuvuga ngo mbere kuba uhageze kuko ibyo tugomba kwiteganyiriza uzi ko hagomba kuba mu burwayi cyangwa ubuhahiro nta kintu kiriyo twagerayo ngo turyeyo.
Nyamara bamwe iyo bambutse ku butaka bwa Kongo bafite indi migambi ntabwo bibagendera neza nk'uko uyu muntu uvuga mu Giswahili abisobanura.
Kama wanaangalia unaingia kwa shamba ya watu wanakamata wanakupiga mbasa na kama banakutana kunyumba banakuuliza leta funguo unakosa baada kupiga.
Kwa nini
hauna funguo ya nyumba? Uko afa pale kunyumba nini?
Aravuga ati ngiyo bagusanze ufata ku kintu kitari cyawe cyangwa uhagaraye hanze y'inzu udafite urufunguzo rwayo bahita bagukubita kuko bamenye ko uri umujura. Ikindi kintu kigaragara cyane n'abashinzwe umutekano ku ruhande rwa Uganda. Ingabo na polisi babazenguruka bamwe bamanuka abandi bazamuka bagenzura ahantu hose impunzi zikambitse n'ukuntu zinjira no gusohoka. Ku ruhande rwa Congo, ibendera rya guverinoma ya Congo rimanitse hejuru y'inyubako nsha leta ya Congo yubakiraga serivisi za gasutamo n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Kandi abasirikare ba M23 bambaye neza baba bareba uburyo abasivili bakomeza kwinjira no gusohoka. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Juge Amerika turabandanye n'amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Umushikiranganje jeje umugenderanire ya Amerika na Andi Makungu Anthony Blinken mu ntango z'uku kwezi kwa munani twatanguye azogendera u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Afrika y'Epfo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Edi Rwema.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken azasura u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afrika y'Epfo. Azaba akubutse mu ruzinduko azabanzamo ku mugabane wa Aziya, aho azahura n'abategetsi bagize umuryango w'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Aziya mu gihugu cya Kamboji. Itangazo dukesha Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko muri Kongo no mu Rwanda Ministri Blinken azavugana n'abategetsi b'ibyo bihugu uburyo bagerageza guhoshya amakimbirane n'imvururu muri Kongo no kubaha ubusugire bwa buri gihugu. Avugana n'itangazamakuru, umunyamabanga wa leta wungirije ushinzwe Afrika Molifi yavuze ko Ministri Blinken azagirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ibiganiro byabo bizibanda ku ngingo zitandukanye zirimo umubano hagati y'ibihugu byombi, iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'akarere muri rusange. Madame Fee yavuze kandi ko Ministri Blinken azaganira n'abategetsi b'u Rwanda ku kibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Amerika yakomeje kuvuga ko afunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Rusesabagina yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba.
Ijugi Amerika na nabice ku masonga nk'itangura mu Rwanda. Abanyagihugu babaye bweye mu karere ka Rusizi kari mu burasirazuba bw'ico gihugu basaba inzego z'ubutegetsi kubakura mu bwigunge bwo kutagenderanira n'ibindi bice by'igihugu. Abavuganye n'Ijugi Amerika basigura ko aho baba atamodoka rusangi zitwara ingenzi zihashika, bakemeza ko iki kibazo kidindiza iterambere ryabo. Muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Temistocle Mutijima agiye kudushikana ibweyeye.
Kubaturage hafi 2020 bweyeye no umurenge usa n'uwihariye mu miterere ugereranyije n'indigiza akarere ka Rusizi. Igice kinini cyawo gikora ku ishyamba rya Nyungwe mu gihandi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Mbere y'uko imibanire y'u Rwanda n'iki gihugu gituranyi izama gatotsi mu 2015, abahutuye boroherwaga no guhahirana n'abaturanyi babo bo muri komini babayeho mu Burundi kuruta mu yindi mirenge ya Rusizi, ya Nyamasheke cyangwa si ya Nyamagabe ibarwa nk'ibari hafi ku ruhande rw'u Rwanda.
Aho twahahiraga ni Burundi nk'uko mwabivuze harafunze, mbo hanyuma handi duhahira ni kure. Ibyo byongera rero ibyo umuntu asohora kugira ngo abashe kubona ibyo yifuza kubona ku isoko. Noneho rero ibyo nabyo bihita bigira ingaruka ku miryango bituye hano. Ngo nimba umuntu yarafite wenda 10,000 yavuga ko bishobora guhaza umuryango we ari hano, iyo haje impamvu zati cyagahahira kure nabyo bibi kibazo.
Nyinshi muri serivisi yabize ubuvuzi bwisumbuye ku butangirwa ku kigondera buzima iz'ubucuruzi n'ubuhahirane ubaba abaturage babweyeye barazishakira muri bya bice byamye bibari kure. Umuhanda pindura bweyeye w'ibirometero bisaga 30 uca rwagati mu ishyamba rya Nyungwe niwo wifashishwa muri izo ngendo. Ariko kandi aha nta modoka zitwara abagenzi mu buryo rusange zihaba, bituma ikiguzi cyo gusohoka bweyeye ujya handi gihanitse.
Ko nkungu biragoye kuba wahaguruka inanga ujya nka za pindura ujya za Kigali, n'urugendo rukomeye cyane gutega moto ari 6,670.
Twebwe tugira ikibazo cyo kuva hano bweyeye tugera Kamembe, amatike abagoye, moto baduca 7,000 kugera pindura, ugasanga nago wabona ukuntu ukora business yawe.
Ubisanga moto ni 10,000, iyo mvura iguye 15, ni amafaranga menshi cyane. Ubwo rero urabyumva nago twatera imbere tutarabona imodoka yabidufashamo.
Mu kwa kane k'umwaka w'2019 aba baturage bari bahawe imodoka imwe rukumbi yabahuzaga n'umujyi wa Kamembe yahakoraga ingendo enye mu cyumweru. Icyakora bavuga ko iyo yakoze igihe gito igahagarara, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka zikabakura muri ubwo bwigunge.
Ubuyobozi twebwe twumva twabisaba yuko baduha imodoka ikagitusayidira ikatujyana ikatugeza nk'ipindura nk'uri kujya i Kigali cyangwa se kajya kwa muganga se utiriwe utegatega
mwadukora ubuvugizi iyo modoka tukongera tukayibona uburyo natwe twabona uko dukora business yacu tujya Kamembe kuko upaka Burundi hano urafunze.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zivuga ko ihagarikwa ry'iyo modoka ryatewe n'imiterere y'umuhanda utarukoze. Bwana Kibirigani Seti utegeka Rusizi akizeza ko imirimo y'ikorwa ryawo ubu yatangiye n'isozwe ubwo buryo buzasubizwaho.
Bya bihagaze kubera umuhanda mwabonye ko uriya muhanda ntabwo nyabagendwa. Ni umuhanda urimo ukorwa kandi twahuye ukora kugira ngo wihutishwe. Biragaragara ko transport ihenze. Icyo naje turakizi kandi biri mu bintu byihutirwa cyane. Nta nubwo ariyo modoka gusa twumva n'umuhanda niwo marakuzura tuzakora ubuvugizi haboneke n'izo za Ritiko bavugaga. Uko zagitamba byakemutse
uretse ubwigunge bushingiye ku kutoroherwa no kugenderana n'ibindi bice by'igihugu. Aha mubweyeye haracyagaragara ikibazo cy'ihuza nzira rya telefone ridakora mu bice bimwe by'uwo murenge bitorohereza abahatuye mu itumanaho. Abo bakavuga ko kenshi ibyo byagiye bituma mu bihe by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FLN batabasha kuburirana no gutabaza inzego z'umutekano mu gihe gikwiye. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijuki Amerika turacabandanye n'amakuru ya kare k'ibiyaga bigari mu Burundi mu rwi CVR ho kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uhamagarira abasirikare kutumvira amategeko mabi bahabwa n'abatwara mu bihe by'indiane no kutivanga muri politique. Uwo mu rwi wabitangaje kwa gatanu w'indwi twaraye dusozereye igihe wariko ugendera ibiro bikuru vya gisirikare Bujumbura wari wagiye gusigura abasirikare baho uruhara igisirikare cageze mu ntureka n'ubwicanyi bwo mwaka 1972. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Pierre Claver ni nkuru.
Kubwo mu gusevere kujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi igisirikare cy'igihugu cyaragize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwo mu mwaka 1972 uri mu biro bikuru vya gisirikare mu gusevere wa nyeshaje kuri yo gatano ko abasirikare bo mu nzego zo hejuru batumwe gufata gufunga no kwegeranya bishwe ico gihe pye Clavenda yicariye atwara uwo mugwi severe
muri ijya myaka ya 71 na 2 na 3 umushikiranganje ukwivuna bansi yari umukuru w'igihugu ivyabaye rero mu 2002 abasirikare barimwo.
Raporo ya Sever yerekana ko igisirikare cy'ico gihe cyari kigezwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi ari nabwo bwagirizwa n'uwo mugwi ko bwakozeho nyabwoko ry'abahutu. Ishirame ryigenga ase genocide cirimoso risanzwe ritemera uwo mugwi Sever ryoryo ribona ko uwakoze cahariwe akwiye kugihanirwa hagusiga urubwa urwego rwose canke ubwoko bwose. Ase genocide cirimoso rigwanyeho nyabwoko rigaharanira n'inyungu z'inkehwa z'abatutsi rifise amakenga ko ubwo ego ruzo hava gwihora muri kigihe. Emmanuel Nkurunziza atwara ase genocide cirimoso Canada afatira kuri raporo y'amashyamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu ado mu rutoke ku bakuru mu gisirikare n'igipolisi bagirizwa ibyaha byo guhonya agateka kazi na muntu harimo no kunyuruza abantu kuva mu mwaka w'2015. Abahamagara nyabona kwikebuka ntibakurikiza amategeko mabi bohabwa.
Birakenewe cyane yuko abari mu nzego zo gukingira igihugu cyo kimeneza umutekano zigipolisi batahura yuko hampande ya karya karanga mutima bagendera ko yuko ico utegetswe ari cukora hagera igihe umuntu agasanga ategerezwa kurenga kuri ayo mategeko iyo abamutwara bariko bamutuma gukora ishano bakora canke bamutuma gukora ibitaye kubiri n'amategeko na gateka ka muntu yagarariza kuko mu nyuma birangiye niwe uzohavuya abazwa.
Umushikiranganje wo kwivuna abansi are Tribert Mutabazi wewe yatangaje ko ico gihe kitazosubira aho igisirikare kiba icy'ubwoko bumwe canke kigahengamira ku bwoko kanaka. Yemeza ko urwego arongoye ahubwo rwiteguriye gufasha abarundi kunywana.
Abagize urwego rwo kwivuna abansi ni bamwe mu barundi bakozwe ko n'injyane u Burundi bwaciyemo bakaba kandi bari mu barundi bakeneye kumenya ukuri ku byashikiye u Burundi bakaba kandi bashobora kuba bari mu barundi bogira icyo baterereye kugira ukuri ku kuzabaye mu Burundi kumenyekane maze abarundi turekuriranire tubane mu mahoro n'umutekano
mu ndwi yahariwe abarundi baba hanze diaspora iriko hirabera mu Burundi mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri iyo dosiye y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi amajana 72 no kunywanisha abarundi president Ndayishimiye ahamagariye abarundi kugumya umutima munda
bwa mbere no kurondera kuba stable urabona ko abarundi bafite umutima munda kandi dufite ibintu biteye ubwoba imbere yacu bugira ibintu bya severe byari biteye ubwoba mugabo kubera mu mitima dutekanye tubona ko turiko tubigera neza sans problème bizotubera icigwa kugira ntagira n'umwana azosubira gusamara muri kazoza je ndibuka umunsi Nze Olivier Buyoya namutelefona ndamubaza wewe ufite ikibazo giki kumenya ntushaka kuza mu Burundi ngo je ngo ndafise ubwoba ntubwo bumeze gute turaganira babashe ngo ndemeye bwa ndi ko hari leta vyeyi ikintu cy'ambere yumvise yuko atamwana ashobora kurihira icaha cakozwe nabi wabo cyangwa umuvyeyi wiwe
mu myaka itatu yaze umugwi sever kuvuga ko wazuye ibisigarira vy'abantu baringa 2022 bishwe muri 72 mu kwezi kw'12 umwaka uheze uwo mugwi wasiguriye abashinga amateka n'abakenguza amateka kubwo bwicanye ariho nyabwoko ryakorewe abahutu yamara umukuru w'igihugu yatangaje ko ataragera kubwo bwicanye bwitwa gucyo Pierre Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Imiryango irenga 2,800 iba muri quartier Gasenyi mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kiri muri commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura yagiriza imikorere mibi mu rugwi washinzwe kugira ngo wige ingene iyo miryango yo kwimurwa muri ako karere inkuru ijwi rya Amerika yateguye yice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye
Kiringo kingana n'imyaka igera kuri ine kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora umushingwamanza Emmanuel Niyongabo aserukira abafise amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijuja Amerika atangazwa ningene urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko kugenekerezo rya 25 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 kwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe
mwavirike tuko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparcelle abene igihugu bajamwo n'amaparcelle leta izokoreramo n'ibisanzwe viabilisation par integration mu kinyamazuru bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro akaboneka isoko hakaboneka n'amashure hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyenshubahira umukuru w'igihugu
ibyo bibaye nyuma y'indwimwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni kugishitsi imiryango ibangaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro Prosper Ntawamiye yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye umugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi
hari handi rero 160 babujije kubaka kuko leta yakeneye nkaba mbere n'akajyomere kubwira abajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazotere guhaserera mu nyuma cyane hagira ko baha umuzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari rya barabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye kumbo z'umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco kigira umutwe ni nyine icubaye umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegereza kuronka umutekano kwiye
iyo miryango irarane buca yitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi
tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho umuzibukiro mugende none ko ivyo batubwira bitajanye n'intumbero irikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya aha hantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uwo hauba hariho ubundi muntu yobaciruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'ibi akaba hari yoba bibabaje cyane
Nakinda baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwe washinzwe kugira ngo batunganyirize atari ukwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko ubaserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo. Hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka. Iyo miryango igera ku 700 iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare. Iyo miryango nayo nyene irarahira ikarengwa kwitaruta iva kuri uwo mutumba itarose icanditswe gitomora neza kazoza kayo.
Akanunga duce dusozera makuru n'ibiganiro bya mbere twa twafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uruhare bose mu itegurwa ryavyo. Kuri mikoro mari kumwe na Jo Diane ni nahazwe yakoze mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yigeranije amajwi yose mwumvise. Ku izina rya bagenzi bacu tubikibaniye tubifuriza kwandanya.